Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ni shuja Amerika rigiye kwashikiriza higamiyo vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda ndiyo neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio iyi shuja Amerika muri kumwe na Frederic undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa tumire mwa dutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ikibazo cy'impunzi z'abarundi zigorewe makampi impunzi mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kibazo nkoramutima. Naho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ziruhukije ku munsi wa kabiri aho ziboneye ku ingingo yari yafashwe na leta ya Tanzania yo kuzitahukana ku nguvu mu gihugu cyazo cy'u Burundi itashizwe mu ngiro nkuko byari bitekanijwe. Impunzi ziba mu makambi atandukanye mu cyo gihugu ziracatewe amakenga n'ukuntu hari urutonde rw'impunzi ngo zishobora kuba zariyandikishije kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Urwo rutonde ruraje ishinga abatari bake kuko muri izo mpunzi hashobora kuba harimo abadashaka gutaha canke abuba barabyifuje ariko mu nyuma bakahava bahindura imitima nkuko byagaragajwe mu nyandiko zitandukanye. Amateka mpuzamakungu basaba ko impunzi aho ziri hose zikingirwa kandi kizira kikazirizwa kuzitahukana ku nguvu mu gihugu zahunze. Leta Burundi iherutse gutangaza ku munsi wa kane hariho igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bwinshi gihava gitangura kanatsinda nkuko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi byabitangaje. Uyu munsi impunzi z'abarundi zishika 600 zurijwe imodoka za bisi zibatahukanye mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'iyo mpunzi murivuga ko iki hokorwa iki kugira ngo impunzi zitahukanwa zibe koko ari impunzi zivyifuza? Mbega leta y'u Burundi yakora iki kugira ngo ihumurize impunzi z'abarundi ziharurwa mu bihumbi zigore mu mahanga kugira ngo zitahuke mu Burundi? Kuri ibi bibazo byose twatumiye umurundi aba hanze y'igihugu akurikiranye hafi ibibera mu Burundi hamwe n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi rukurikiranye hafi ibibazo vya politike turi kumwe na Jadonzi Ninziza ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Muriwe neza Jadonzi Ninziza.
Mwiriwe neza n'abari ko badukurikirana mwese ndabanamukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana.
Murakomeye ngaho mu gihugu cha Afrika y'Epfo?
Turaho turakomeye ntureka twari dufite ngaha mbona umenga zagabanuze turashimira Imana.
Ngo cyane muri mu gisagara kihe?
Ndi mu gisagara cha Johannesburg.
Ego mukanya tsaba turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye akaba ari umwe mu rwaruka rw'u Burundi nawe nyine yakurikiranya hasi ibibazo bya politiki. Ariko mukurindira reka dutangure kuri wewe Jado Nziza. Nkuko muvyumvise abarundi bashika 600 bahora muri mikambi ya Nduta uyu munsi wurijwe amabisi bakaba batahanwe mu Burundi itahukanwa ry'izo mpunzi mwebwe mwajya kiri gute?
Icyo je ni bayoboka igikorwa cyiza cyane bose kuko birabaje kubona aya masaha kubona uyu munsi aye hari abarundi bakigorewe hanze abarundi bamebo ubuzima bwabo bumeze nabi bose hanze makambi y'impunzi kandi igihugu cy'u Burundi gitekanye kimeze neza kubera imvo zimwe na zimwe pitete z'abanyepolitike babwira ibintu abiriya ngaho nibaza ko no mu minsi yaheze atari ubwa mbere impunzi ariko zaratahuka izo mpunzi maze igihe zitahukanwa kandi zimewe neza i Burundi. Cyo nibaza ko ari igikorwa cyiza kubona abarundi bene wacu bari koratahuka baji Burundi gusa icyo cyuka kibi cyuko ngo bayitahukana ku nguvu n'ibindi ifoko bihava bakiyumva ko abwiza gutaha mu Burundi mu gihugu cyabo barutse neza ntangorane nta bintu byo tubikwa bihari.
Muravuze ko mu Burundi hatekanye ariko amakuru turonka aravuga ko hari impunzi no muri iki gihe zibandanya guhunga aho twavuga nk'impunzi zariko zirahunga mu minsi iheze zihungira mu gihugu cy'u Rwanda aho twavuga ko umutekano w'impunzi uba udakwiye.
Urya umutekano w'umuntu ni mu mutima wiwe. Hari abantu bahunga cyangwa basohoka mu gihugu benshi basanga basohoka ku mbo zabo, hari aho usanga ari byo bagirizwa, hari abandi usanga bagiye kwisumamo kumwe ba kera basohokera bajima namba n'imvo nyinshi zitandukanye. Je si numva ko ari ingorane y'umutekano yoba ituma basohoka igihugu ngaho nkuko ndabivuze. Ikibazo cy'umutekano urya ni ikintu kiri mu mutima w'umuntu.
Ikintu hari ikintu leta y'u Burundi yakora kugira ngo ihumurize cyane cyane abatahuka, kuko hari amakuru menshi yatangazwa aho usanga impunzi zatahutse mu nyuma zigasubira zigahunga. Ayo makuru yatangajwe mu isiza
je nibaza ko leta y'u Burundi iri kirakora ibishoboka byose mu gukingira mu kubabwira igihunge ne kimeze, kuko mu minsi heze nibaza ko umushikiranganji yajejwe na komisiyo bijejwe yaragiye muri Tanzania kubasigurira kubahumuriza igihunge ne kimeze bayifatanije na leta ya Tanzania. Nibaza ko hari impunzi nyinshi zibandanya zihunguka uretse n'igikorwa cyo kuzo kubatana ku nguvu, kuyo nibaza ko amakuru ari mu gihugu barayazi kandi guverinoma y'u Burundi leta y'u Burundi ibandanye ibishoboka byose kugira ngo mutwegere amatora impunzi ibishaka ibishoboka ikora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahuke nazize guparticipa mu itunganywa ry'igihugu y'amatora nk'abandi Barundi.
Ndabona Lionel nawe nyine yabonetse ku murongo muri neza. Lionel
amahoro cyane, turabona mukije ngaho ku cyo d'America mu mezi heza.
Ego turakomeye namwe muraho.
Ego turashima tu akabura ni kenshi ngaho i Burundi turashima tumeze neza.
Ni vyiza cyane gose nkuko utarashika kuri umurongo twariko turavuga ko hariho impunzi z'abarundi zishika amajana 600 uyu munsi zatahukanywe mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'izo mpunzi mwaryakiriye gute mwebwe muri mu gihugu?
Ego mwakoze cyane ku bintu byerekeye ibiko byavugwa radiyo amakungu uko abantu babayibona ku mpande zose by'ukuri impunzi aha mu Burundi bakoraza batahuke. Murabona mu kwezi kwa gatanu utwo turategura yabaheta abanyagihugu turakora tegura amatora aza ku kwezi kwa gatanu. Urumva rero biragoye kuko hari abantu bamwe buzi bamwe bujya mu matora abandi ntibayajemo imishari za leta ibyo byose n'ibikorwa bya leta kugira barabe uko umutekano w'umunyagihugu ubazwa leta ukomera umunyagihugu ukigeza kumva aho bakiririze ni leta genda nayo ku ruhande rwanjye ni igikorwa cyiza cyane kubona hariho abarundi bene wacu bari hanze y'igihugu nimba yuko ufite umutima wo gutaha urataha kuko jewe ndiko ndagerageza kuraba ishyirahamwe ryerekeye umutekano ntuhari mu gihugu mugabo jewe nirageje kuzaba ndabona yuko by'ukuri atambo n'imwe yotuma umunyagihugu mutoyi ahunga igihugu akagenda mu mahanga. Je ndabona yuko byokunda bagataha botaha kuko ndabona nta mpamvu n'imwe ihari ndiko ndagerageza kuzaba kuko
imvo zatumye
tubayemo ngaha n'ubukene abarundi bose barimo bakaza bakaraba kuri bashaka kwiyungumanya mu gihugu.
Imvo zatumye abarundi bahunga cyane cyane aho mu 2015 rwari uruhagarara cyane cyane ruhagaze ku kiringo eka n'icuka kibi eka n'ubwizi bwa nabi bwariho icyo gihe. Ibyo ntawo bideha mushya nta Lionel, ariko reka mugire icyo muvuze ku ngingo yatangajwe na leta ya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi z'imakambi ku nguvu abashaka n'abadashaka. Iyo ngingo mwe mwari mwayakiriye gute?
ego bamubiko abimpunzi zo tanka makuru bo no vuga yuko atake tubaye cyiza cyane ndabo nkura gukorana gukorana n'inzego zibijejwe kuko ubuze ati ngomba kubatahukana ku ngugu igihugu cya Tanzania nabo twizere ko ari abantu ndibo bavuze ku ngugu ni ukuvuga yuko hariho amasofuti abiri hariho amasofuti abiri bariko barakinga muri izo mpunzi z'indabo muri Tanzania sinovuga yuko impunzi zo muri Tanzania hariho izo kubera zibishaka kuko ndamaze kumva amakuru menshi mvuza ku maradiyo umaze kumva umunyapolitiki avuga ati nimugume ngaho ukumva uburyo abanyagihugu bakunze ngaho muri Tanzania babayeho ni uburyo bubi cyane ni uburyo butanezereza cyane mugabo urumva yuko hari abantu bamwe bamwe bahamagarira icyo gihugu kuguma ngaho muri ubwo buja muri ubwo bukene muri ubwo buzima bayemo n'abandi babahamagarira gutaha rero novuga yuko impunzi yonyene impunzi yonyene icyo wahuriza avuga ati nabundi umutekano muke byari byo kuva mu 2015 hari akajagari bw'ibiringo n'icyo kiringo bavuga kiranaheze ndabona yuko ntibofata ingingo yo kubahungura ku ngugu mugabo abanyagihugu bonyine bo baravugana hariho icyo bita ngo mu rwanda mu kampani ukerekana neza muri diplomasi y'igihugu ukerekana igicumu ushobora guhunguka kuko bavuga ngo ntiyabikangira mu mugahunga bakabereka yuko bakwiye gutaha bakabibereka muri diplomasi ikabibereka abanyagihugu botaha mugabo baretse gukoresha
imiti
ikaze ku mpande zose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana niwe neza miriwe neza muri hehe ga Ndikumana
yewe ni mwandi wa nyagusi muri buta Tanzania
ego me murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane ku mpunzi zatahutse mu Burundi uyu munsi zishika 600 eka no kunyingo yatangajwe n'igihugu cha Tanzania yo gutahukana impunzi ku ngubu
zije gutahukana ku ngubu twaye turamaze kubona yuko atacizero dufise yuko umugambi wawe warahagaze kuko bivanye n'ubwo igihe babitangaje bakabivuga yuko twese abarundi bitari tumeze ukwezi kwicunja twafiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva ivyo nta humwe n'icyo kigeze turonka mu nkambi ya Rugusu ahubwo icyashe kibonekeza hafi haba kugara udusoko twose twaba tuguriramo tuboga udusogoro abaja gusenya bagisenga ni kambi birigwa barafatwa bagafungwa urumva bikacya byabonekeza neza yuko uwo mugambi ukibandanya hamwe n'abandi bantu baguma ariko bagenda kurekera mu matokeni yabo icyo kitwara kari mu nzi bakagenda ku birongoye mukuru y'icyadi bagasanga kuba impunzi yavuze kubyambugwa bagaca bavuga ati twe nabo basha dufise muzandara mu gihugu cyanyu cy'u Burundi ku ruhande rw'ibyo turabona twebwe itandukanywa ku nguvu na cabandanya ririmo hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania murakoze
murakoze Ndikumana mushyanahe jado nziza amakenga mwumva ko akiriho mu Barundi baba mu makambi impunzi mu gihugu cya Tanzania Ndikumana ari mu ikampi ya Nyarugusa avuga ko wa mugambi ukubatana ku nguvu ushobora kuba ukiriho twibuje n'ivyo yavuze ukuntu bamburwa ivyo bari bafise ukuntu bawuza gukora imirimo ya minsi yose ivyo mubivuga kwi
ego birumvikana birababaje umuntu mwene wacu ariko aratubikwa ariko ariko amufasha gukora ibyo atifuza ntibinejeje na gatonya mugabo dusubire inyuma turabe nkabo bose bari mu makambi yo muri Tanzania icyatumye bajayo benshi akenshi benshi muri bo mwaka wa 2015 ziya ntureka zigitangura abenshi muri bo bajanywe kubera ibihuha ibiho babaho ndetse ngo ariko ari ibinogo byo ibihuha byinshi byatumye izo mpunzi zose zitahuka ubu rero nibaza ko kandi n'ubu ibyo bintu birabandanya nuvuga ko impunzi nyinshi ziri victime ibintu bya politike abapolitisiye babihisha inyuma bafatiye amaboko umugongo reka n'urudandazwa ruravugwa rw'abako ama organisation international yo ariko arabakoresha kugira ngo babandanye bagumayo ibyo rero ni leta ya Tanzania ibi bimwe na bimwe yamaze kuyibona kuko leta Tanzania barazi Burundi diplomasi yacu nawe imeze neza amashyirahamwe mpuzamakungu yose arabona umutekano ko meze Burundi ubonye ari mu nkambi ndamusabiye ku Mana Imana iborohereze mugabo barondera umutima ko babwizwa gutaha mu gihugu cyabo cyabibarutse kirimo amahoro ko kirimo amahoro ko indyane barahunze nubwo je mvuga ko bahunze mu isango y'ubuha mu ngabo ntazihari ariko baturika kuko abarundi bene bacu mu ngabo bumve ko igihugu itekanye batahe nabo bubaka igihugu cyabibarutse
amashyirahamwe jado aninziza
ariho mu impunzi mu isano yaho abantu bagirizwa ibyo bakoze Burundi bibi hariho n'abandi bavize izindi mvo zindi abo rero bafatira abandi Barundi atacu bagirizwa mu makambi y'impunzi ibyo rero si byiza hari abarundi bazigenewe ko abarundi benshi bifuza gutaha mu ngabo
amashyirahamwe jado nziza amashyirahamwe mpuzamakungu kenshi na kenshi nka yose ari tuzi cyane cyane nka hasera n'amashyirahamwe yita ku mpunzi afasha impunzi niyo atuma impunzi zishobora kugira ubundi buzima hanze y'igihugu cyabo ntabwo ari amashyirahamwe rero ashobora kuba ari amashyirahamwe ashaka ko izo mpunzi zibandanya kuko gutunga impunzi navyo nyine biragurwa amafaranga atari make ishyirahamwe mpuzamakungu usanga rikoresha amafaranga atari menshi atari make reka rero tuje no ku wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Theophile mwiriwe neza Theophile muratwumva
Abumba.
Duga ku jambo urafite kibazo urafite cyumviye uri hehe?
Ndagirandi bazeni uta ni mu Repubulika Demokarasi ya Kongo muri province ya Rukifu mu karere ka Ruhungu. Ikibazo nagize ni kuki bifuza gutura imbunzi ku nguvu kandi bizwi ko nta muntu wihunga ahantu ku bushake. Ahunga bitewe n'ikibazo niyo icyo kintu gato bakibazaho nyonge baza kuki abanyafurika bakifuza ko abanyafurika babo bateseka bahura n'ibibazo ibintu ubumwe bwa afurika ukaba twabisaba ngo bubirebere kure ubona igisubizo
murakoze Theophile ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane n'abategetsi bafashe iyo ngingo aho twavuga leta ya Tanzania canke leta y'u Burundi naho yo yavuze ko impunzi zikwiye gutahuka ari impunzi zivyifuza ariko reka duhe ijambo Lionel ndashimiye agira ico avuze kuri ico kibazo cawe Theophile duga ku ijambo Lionel
Theophile sinayumvise neza ikibazo ashikirije
ariko abaza igituma nk'ibihugu eka abategetsi bashobora gufata ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu
yego murakoze cyane jowe ikumi nagenda kwikurikirana kuva mu 2015 impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hagiye harabamo ibibazo byinshi cyane maze murumva mu makambi y'impunzi abantu bapfirayo hatugirayo amasase hatugwayo ibirwanishe mbere na vuba harabaye ibyo kuvuga yuko haratanzwe n'ibindi byerekeye amateni aho leta y'u Burundi yavuga yuko hariho amateni yatanzwe mu nkambi mbere na hatereri ya bihakanye yavuga ati ahubwo mu byo twazanye ntitwarabye neza ibyo bituma leta nabwo ubucuti leta y'u Burundi ifitanye na leta ya Tanzania ibyo bituma leta y'u Burundi itumva itabure ati kumvira abantu si ubuhunzi gusa ahubwo buba harimo n'ibindi bintegeje inyuma ugerageje rero kuraba ubucuti buri hagati niko pe hato iri hagati y'u Burundi na Tanzania barashobora kuvuga ati turaze kwingere umutekano hari kuko igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania bavuga yuko ari igihugu kizi cyane igihugu cy'u Burundi ati turabona yuko bajya abantu turashobora kubatahana abaturage umutekano ukungene dushobora kumusekiriza muri kijya gihugu kibanye rero njye novuga yuko n'ubucuti buri hagati y'u Burundi na Tanzania kubera babona yuko umengo igihugu kiriko kirajya mu mutekano
ariko ubwo bucuti Lionel uca bugira ingaruka mbi ku mpunzi
bigira ingaruka mbi ku mpunzi nyene kubera ubusanzwe gutahukana mu gifunze n'ibintu bikiri byiza mugabo leta kugira izo koperasiyo ziri hagati ya leta y'Uburundi na Tanzania kugira amasezerano yabo n'ubucuti bwabo kugira bikomere nyine baravuga ati nta kundi kuko n'ubundi turabona yuko n'umutekano ushobora gutotekara bivuye muri izi mpunzi nyine ati zotuma zitaha zikajya mu gihugu kuko n'ubundi mu gihugu hariho umutekano nk'uko leta ibivuga rero ni ukugira leta yikingire no kugira leta yerekane yuko amahoro n'umutekano asesagara mu gihugu kandi ubwira gutyo turabavuga gusa ku mpande ya leta ariko uburyo batarikora abikoramo neza nubwo mu buryo bwa diplomasi batarikora byifatamo neza n'ahandi byari bintu bisanzwe kandi umuntu uwo ari we wese yahunguke agataha uvuga gusa leta navuga yuko hari bitarikora byifatamo neza kugira bashobore gusigurira abarundi n'amakungu igituma duteza gutaha ariko babishyiramo navuga ingugu n'amajambo amwe amwe atari meza
kera gice kuraba n'ukungene amakungu ariko yiyumvira leta y'Uburundi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera. Niwe neza? Kwizera muratwumva? Ndumva telefone ya Kwizera itariko irakora reka duhe ijambo Innocent. Innocent mwiriwe? Innocent mwingaho? Yumva telefone zifise ikibazo mushya ntahe jado nziza ingingo igihugu cya Tanzania yo kwandika gushyira ku ntonde impunzi zimwe zimwe n'ingingo itema kenga abatari bake nk'uko umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika yaduteye akamu mu kanya yabivuze akaba yibaza ko naho iyo ngingo yo kurungika utahukana impunzi ku nguvu itashize mu ngiro boba batoye ubundi buryo bwo gutahukana izo mpunzi kuko baba zishya ku rutonde eka bakaza baratwara bamwe bamwe aho mwebwe muhabwa kwika ayo makenga y'uwo mwanyura radio ijwi rya Amerika mu yavuga kwiki
ayo makenga afise nibyo sinovuga kujya navuze ku mutekano w'umuntu ari mu mutima wiwe mugabo nibaza ko niba ari umurundi akaba akunda Burundi akaba yipfuza kuza mu Burundi nibaza ko yoshira ubwoba bakava inyuma y'abariko baraba ibihuha abantu bababwira ngo Burundi biko burasha ngo ibintu bimeze nabi ngo nta kigenda bakaraba uburyo bushobotse bagatahukanwa i Burundi nta numwe anezereje ko buza baba abaturubitse babirukanye kuko si byiza namba nta muntu umwe byonezera mugabo jewe akamuntera nuko buraba ingene bonyene bitorinda bishika aho hose ahubwo bagatahuka mu maguru meza batanyuze kuba gushyiramo inguvu leta ya Tanzania nayo nibaza ko ni igihugu nanyo nyine kigenga nibaza ko gifise imvo icyo cyo kirakora ibi bintu byo gutahukanira impunzi usanga nk'uko umugenzanyo yivuza ari ikibazo cy'umutekano ari ikibazo cy'ibidukikije ari ikibazo cy'uburyo bwinshi kugira ngo impunzi zibeshweho mugabo ugasanga ubwo buryo busanzwe abantu ba Kenya nakabika abantu ba Kenya bagungukamo gutunga impunzi bitwara uburyo bwinshi mugabo ugasanga n'ubwo buryo butanzwe impunzi zibacyo zibaho neza ahubwo ugasanga na kagwi kajya amashyirahamwe menshi usanga kenshi abyungukamo nibaza rero ku bwanyu abarundi bene wacu birahabaje ko amasaha bakiri mu makambi y'impunzi indwara ubukene n'ibindi byose bamerewe nabi ahanini benshi muri bo kubera ikinyoma babishwe kubera nibyo bagomba babandanye babishwa n'amakambi n'abantu b'abapolitisiye bari hanze nibaza
ko nziza
inzira nziza ubwira mugabo bagataha mu gihugu cyabo
ku bwanyu leta y'u Burundi yo barakoze ibikwiye kugira ngo ihumurize imitima bari makambi y'impunzi n'abarundi bose bataye igihugu
je nibaza ko igerageza ikibazo cy'umutekano usanga sishishwa muri umutekano n'umutekano ubundi nubwo akora umusesekara twebwe abarundi baba hanze kwezi kumunani twagiye muri semendo la diaspora turatembera igihugu cyose mu ijoro nta ngora n'umutekano twigeze tubona canke nta muntu umwe yigeze ari ugwara mu butandukane bwacu abahutu abatutsi abatwa amadini yose ibaza ko nta ngorane y'umutekano icyo ni ikintu gihambaye leta yakoze kugaruka umutekano ku gihugu cyose mu gihugu cyose ikintu nacyo ubushikiranganji bujejwe impunzi ko hagati b'intwari hagati bwagiye mu gihugu cyo muri Tanzania burabarimisha burabasigurira ko ko ibintu bimeze mu Burundi nibaza rero ko leta y'u Burundi kirakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zishobore gutaha kandi zivyiyumvamo.
Lionel ndashimiye ku bwanyu ibintu ibindi bintu leta y'u Burundi yokora kuko nkuko umushyirantahe nziza abivuze hari imigambi imwe leta yakoze hari ibindi bintu mubona ko leta y'u Burundi yokora byotuma abarundi bahunze igihugu turetse abahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi n'abahungiye hanze hose mu bindi bihugu byo mu mahanga batahuka bakaja bagatahuka mu gihugu cyabo.
Ego murakoze cyane leta ihagaze kuri leta niyo ifite ubushobozi bwose bwo kugira ishuri ritahuza abahungiye ngaho muri Tanzania hari abahungiye mu Rwanda hari ngaho imahama hari abahungiye za Uganda hari abahungiye muri Congo nibafate kabaho nyine babona bari kwaratahuka bava Tanzania kubera leta y'i Tanzania yacishiramo kugira batahe leta nikore ibishoboka kugira impunzi zose zahunze ziri hanze y'igihugu yaba muri Tanzania yaba mu Rwanda yaba mu gihugu nice kugira zitahe se posible birashoboka leta ifate umutekano wo kugira ubuzima bwa leta leta nibyo mu banyagihugu basigaye mu gihugu leta nkuko bikunze kuvuga la porte ari umutwe yuko imaze kubona urwaruka rufata rukomora ikiraro ndashoboye kwibaza ati ese leta yuko yashinzwe kuva mu 2015 leta ikwiragiye mu gihugu cyose cyane hari ahantu hamwe hamwe hatagira leta hari ahantu hamwe hatagira abarongozi leta nifate ingamba yo kuja mu banyagihugu bari mu gihugu babasigurira icyo bita novuga disipline babasigurira icyo bita amategeko icyo avuga ntihabe umunyagihugu mukuru na mutoya babasigurira yuko umuntu ari umuntu umurundi ategeza kubahirizwa mu biwe no mu biwe leta ibyo byose irabishoboye ni nacyo bituma abashikiranganji barihajya ni nacyo bituma abamusanteri barihajya ni nacyo bituma babahembwa ni nacyo bituma bafite amadepute ni nacyo bituma batabura ibicoro ntibapfuye kugira basinzire ntibapfuye kugira bajyane leta irabishoboye kugira n'umunyagihugu uwo ari we wese yahunze ari ngaho mu rwanda urabona yuko abanyagihugu bo mu rwanda bahungiye mu rwanda umengo nta n'abanyagihugu bahungiyeho bafata bagakora ku bindi bihugu mugo nabajya n'impunzi nabajya n'impunzi bisa yuko bategereza gufata ibishoboka byose kugira leta ishobora gutunganya umutekano mu kwira abanyamasinzi n'umunyagihugu n'umutekano wa leta kugira nabo nyine bashobora kuvuga ati ega kumwe bya bintu twahunga 2015 byaraheze reka dutahe reka ntahe ngende kuraba rero ibintu abanyagihugu bamwe bamwe bazanye politiki ari abandi n'abanyamasinzi b'u Rwanda bafite nicyo twahunze ntikiravaho ese icyo wahunze kitaravaho ni iki hariho benshi bavuga ngo turindire umunyafurika w'igihugu ntiyavaho abyo mu buryo ubwahe kuko mu buryo bw'igihugu nubwo ejo cyane ngiye kuvuga yuko atazusaba kwitoza atazumara ingaha atazumara umunya atazumara umunyagihugu akorera igihugu atazumara ingaha ku mutwe arenga mu gihugu ni barari rero barari mizere bari n'ubwo bwo kwikorikiza nabo banyana nabo banyapolitiki bari kurafata izo mpunzi bagomba kuzirwanira ku mutwe ibyo bintu bari kurarwanira ko biyumvira ubuntu biyumvira ubuzima babayemo akuzi umunyapolitiki ariko aradekara gutaha ngo yemwe kuda mu matora ariko aragirana amasezerano na leta bizerekeye by'umutekano mugo ariko arabwira impunzi ngo ngo mugabo mwese ntiharagera ko mutaha n'ibindi bitekisoni ntihabe indongozi zo kuvuga ukuri indongozi ntirarira kure
ikibazo cy'indongozi mushyirantahe Lionele turakigaruka ko mu kanya ikibazo cy'indongozi turakigaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi radio ijwi ry'amerika Cedric muri weneza Mireneza muri hehe ga Cedric?
No, yendi kampara Uganda.
Yego akandi kazina ninde?
Irakoze.
Irakoze Cedric, murafiki wazo murase cyumvira.
Bona enda bafatiye ahagati kubera ubuhinga bwa ridangoye sinumvise neza nyizina umukimire dufise ni nyeniko kinini kiganiro cyo bihere kishingiye ko byagumire kizagurika
yego metri ko tuvuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi ziri makampi yatandukanye mu bihugu bitandukanye Tanzania Uganda Rwanda Congo uyu munsi rero hakaba habaye ingingo ikomeye cyane rwose gutahukana impunzi zishika ku 600 iyo ngingo ikaba ifashwe nyuma yaho igihugu cya Tanzania mu mezi aheze cyari cyatangaje ko kizotahukana impunzi z'abarundi zose ziri mu makampi izishaka n'izidashaka tugakwi ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe n'abashinzwe nayo babiri Lionel Ndayishimiye na Jadon Nziza akaba mu gihugu cya Afurika y'Epfo tugakwi ijambo
ebo ndabanzinda aba haramukijira aba batemire ama rero ko nani nayo inabikurikira ko hari afatimbo yuko izo munzi zitaha ariko mengo niba nihenze hari ahantu natomye ku rubuga ngo rukanabumenye yuko harimwo impunzi zirimo zirakahuka ku gushaka kwazo ata bintu nk'ingufu mengo birimo mbona niba bariko baratahuka ku gushaka kwabo ngira babona ko ibyo bari bahunze byoba biriko biragabanuka canke byoba byararangije aravuga ngo niba bariko barataha ku nguvu kubera ko gashobora kuba nanabonye abari babye ko ku malisi aro abatari bashatse kwiyandikisha vuga ngo basanga ngo bariko kuri izo ntonde bagasanga hari abagiye kwiraba ko bagasanga utari yabisabye ngo ariko ku ntonde bari muri Tanzania aho numva mengo agateka kazina mpunzi ko bakatararengani karahohotewe niba abari umuntu abona tikeni haragira ko ntaha guhamanga cyangwa mvuga ni leta y'u Burundi nkacya ndayihamagarira kubera ko ubuzima bwo kuba mu nkambi mu buzima cyaba buryoshye bashobora gusanga abantu bahungutse nabo i Burundi ibintu byabo byaragize ikibazo cyanke byarafashwe navuga ni aho rero leta y'u Burundi naho guca baraba izo mpunzi zitahutse zigashyira mu byabo neza hama nkacya nsaba kubera ko mu Burundi ari ukutihanganiranira hagati y'imigambwe ndavuga cyane cyane mbonerakure n'abandi bari mu yindi migambwe nkacya nsaba ikindise ko hatogira umunyagihugu cyangwa umwenegihugu ahunguka hanyuma iyo migwi igaca imugira ko nk'iterabwoba cyanke bakamubwira nk'ayandi majambo ati imitima ni mwahunze iki n'iki icyo nicyo kintu nari nsigimikiye ko hama nkasaba abasangwa b'abarundi kubakirana umutima w'urukundo basigaye hariya kuko burya igihugu kiryoha iyo mukibanyemwo mwese mu mahoro naho naho ubu kibayemwo wewe uvuga ko ufite amahoro abandi ata amahoro batise kuma wikeka ko umugenzawe akugirira nabi
murakoze Cedric irakoze ku byumviro byiza ikaba n'ibyifuzo byiza mushikirije reka tuhe n'ijambo kandi Thomas muriwe neza
yego
munihega Thomas
ibujumbura
kandi kazina ninde
ndayishimiye
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
ya mbere bwo nagomba kuvuga kuri iki kibazo cy'impunzi zihunguka iyo navuga ngo ni byiza ko abarundi bahunguka kuko ubuhungiro si bwiza ariko iyo umuntu ariko arahunguka imitima ye bitariyo ariko ku nguvu ifite akagira ikibazo abamutahukanye ibitaraba neza ngo yinge n'umutekano naho yogira n'isanganya agatsinda ikigira ko umwenga ni wa muntu agiye kumuroha ajya guhunguka mu mutima ni nk'uko no mu guhunga ari mu mutima kuko abarundi harabahahunze twese ariho abatsinze ari muradumaho barabura ababo barihangana ibyo bibazo bitandukanye barihangana ko bavuga ati nta buryo bwo guhunga hari n'abari kugenda kubera nibura hari n'uburyo yasara nk'amashyitsi n'ibindi ariko rero umuntu mumategeko ateza guhunguka iyo yumva ko afite umutekano mu mutima iyo nkagiregura iyi nyifato ya leta ya Tanzania mbere na leta y'u Burundi biforosa abantu gutaha ku ngufu ngo bihutire mu matora bagire mu bihugu bagire amatora igitekanye igikuru nuko bari gutunganya ibyo mu gihugu kitabagiye
gikomeye murakoze Thomas ndayishimiye bashikana turi kumwe n'inziza na ndashimiye umushikana he irakoze Cedric yashikije ivyumviro bihambaye cyane gose guhunguka ni kimwe murabo iyo bashitse mu vyabo ndego bazosubira mu vyabo turazi ko leta y'u Burundi yari igeze gutangaza ko abahunze bose bazoeka amatungo yabo azokingirwa iyo bashitse rero bashira mu vyabo mbega bakirwa neza n'ababanyi mbega kibazo c'imbonera kure mbega haraba ababanyi barerekana urukundo ivyo ni bibazo bihambaye cyane rwose mu gihe Thomas ndashimiye wewe avuze cyane cyane ko guhunguka bikwiye kuba ingingo y'umuntu wese azi eka biva ku mutima w'umuntu wari we wese impunzi yari yose duga ku ijambo mushika ntahe nziza mu kanya gatoya cyane kuri izo zimbiro y'abashinga ntahe bari
ego abo bashinga ntahe ibyumviro byabo ni byiza nibaza ko uko jewe na byumvise nuko izo mpunzi iyo zihungutse zishikira mu kandi transit igereye imipaka hanyuma bose bagaca babaze iyo bava ma provinsi bava baturuka kandi nibaza ko ibyo byose basubira mu byabo gusa sinzi ko ivyo uko bigenda kose nibaza ko ibintu byabo bigihari nibaza ko kereka kujya anye petete bajya bafite ibyo bagirizwa petete usanga leta y'ubutungane Burundi ufite icyo bwarabifashe canke mugabo nibaza ko abandi impunzi nyinshi zo muri tano n'ibintu byabo bigihari nibaza ko batahutse bazoshikira mu byabo hamwe batoshikira mu byabo bico nabyo cyakibaye ikibazo cy'ubutungane gukurikirana mugabo bagatunganyirizwa ntabwo ari ikibazo cy'ubutuma baguma mu makambi y'impunzi bafatiye amaboko umugongo ikibazo cy'urudandazwa rw'impunzi muri akarere kuko kiraba ikibazo kirakomera rwose ngira ngo mwikurumva n'impunzi ziko zirava muri Libya ziza mu karere ikibazo tutabwiza gufata minenego nibaza rero ko Tanzania ikirabona aho ibyo bintu biriko biraja ingene impunzi zikoreshwa mu bintu byinshi nibaza ko ari ikibazo kibwizwa makuru kurundi umuti situke hari Burundi butekanye nta ngorane ihari numva campagne de demoralisation guhimiriza abarundi tugasaba ko leta yobibandanya kugira abantu bose biyumvemwo gutaha batahe mu minsi iza tuko turategura amatora baze nabo baparisipe mu matora hanyuma bubashye igihugu cyabo
mushe na Lionel ndashimiye namwe ku vyiyumviro vyashikijwe na irakoze Cedric na Thomas ndashimiye duga ku ijambo mu kanya gato
ego bashikije ivyiyumviro inkoramutima cane kuvyerekeye est aho bagiye ko bari barataye ivyabo est birakingiwe nibashikaye nibazotangura kubara inyori kuko uzosanga ejo hariho umurima y'umuntu yari yarahunze hari n'undi muntu yari yarawurima leta ihari canke novuga abajejwe kubatunganiriza bazobatunganiriza ariko ibyo rero nivyo naguma avuga ariko leta ni vyiza gufata mu ntoki rero kubera wiyemeje kupakira abantu hariho izindi ngamba kuko no muri famiye uzi yuko uha gutemberegwa uramisura ugasasa ukagira leta ibyo bintu nibyo bikwiye kubifata mu ntoki hari amakosa menshi cyane leta ikora sinzi yuko ariko udashobora yuko leta yagiye irashyira muri ayo makote abantu badashoboye ibintu byose babifata na rejeri ibintu byose babifata minenege ese ko aba sivi ese abo twahunguye ko bashiri mu miryango ese mu miryango bafashwe gute bakiriwe gute akaba sivi iyo mobilizasiyo iri kiraba mu gihugu iriko yuko atana kugenda yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu abivuga cyane izindi ndongozi zikabivuga bakaca bifatira imizuga bakaca bitahira bakongera bagasubira inyuma bakaraba yuko ibyo bavuze nta evaluation bakaraba yuko ibyo bavuze barashikiriza yuko bategereza impact mendafite cyane productive ifo yuko leta rero ibyo bintu bisiba dupre ikabikurikanira hafi yuko kuko ikibazo cyo kirahari ikibazo cy'urwaruka sasa gukisha hije no bino ijobeshi bitaruka bimbonera bisaba niko bibishakire bikumengo ntabwo ndumwa baraba bivuga ko bashatse bakakora ibyo bashatse biriko birakogwa biriko biraba ico yuko leta ifata mu maboko icyo kintu kibazo bakaraba ibyo kwizo mbundi zikingiwe zikuri bakaraba yuko gishikiye mu byabo atamuntu umwe ariko arabayigicure hama izo mbundi nazo nizitahe hama nizataha zigashika mu byabo niyo zishobora gukangwa n'ibiguruka cyangwa ibicanga biriya cyangwa amaradiyo kuko urabona yuko nkuko mugenzi wanjye yabigize ngaho urudandazwa rw'impunzi ubu no mu kigo rugezweho barumvise leta ya Tanzania ariko ati iri kuyavuga muri yoni ngo ni mu gihugu uburyo kugira ngo bashobore kubaho ufite bariko barajura kuri izo mpunzi z'abarundi ziri ngaho muri Tanzania umva
niba ku rudandazwa mushenahe Lionel muri ko muvuga impunzi zimurirwa mu bihugu bitandukanye nuko iyo ishyirahamwe impuzamakungu rifashe inkingo yo kwimura impunzi nuko aho zahungiye ika umutekano wazo uba utari mwiza ishyirahamwe rero gitaho impunzi rikaba rishaka ko impunzi zitekanirwa mu gihugu zimuriwemo iyo niyo ngingo tuba tuzi iyo niyo migambi yayo mashyirahamwe abazwi urudandazwa gushika ubu ngaha iwacu ku Ijwi ry'Amerika ntabwo tuzi reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na David muriwe neza
Alo
muratwumva David muri hehe
ndi mu Rwanda
akandi kazina ninde
kazina ni dufatanye bofisi
yego me dufatanye bofisi David murafite ikibazo murafite ikimubiro turiko tuvuga ku mpunzi z'abarundi zatangwe gutahukanwa ku bwinshi uyu munsi impunzi zishika ku 600 zuriye amabisi zigiye mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'ikimubiro
ikimubiro mfite rero ndere ni iki ngiki uriya kuba Tanzania icumbikiye abarundi ikaba yari itangiye kubabwira ngo bajye mu gihugu cyabo ni ikimenyetso cy'uko imaze kubahindurwa bivuze ngo rero iteka ryose iyo umuntu agucumbikiye cyangwa se yaguhaye icyo bita uburaro mu Burundi agatangira kukubwira ngo hoshi genda ni ikimenyetso cy'uko aba yakurambiwe iyo akubwiye ngo genda ntugende ashobora no kuguhemukira cyangwa se akaba yagiye ibindi bintu bibi agukorera ikintu cya mbere nabonye abarundi ni abantu bakunda icyo mu cyongereza bita fake news cyangwa se amakuru apfuye ikintu cya mbere abarundi bakwiye kwikuramo ni ibikumbi bihuha bakumva ngo umuntu yapfuye iyi ngo yishwe na leta bakumva ngo yapfuye ngo yishwe ngo nitavuga rumwe na leta cyangwa se ibintu nk'ibi ikindi nabonye cyane abarundi bakunda kumva ibintu by'amoko bagashyira imbere amoko ngo uyu n'uriya ariko bafashe urugero ku bihugu bimwe na bimwe cyangwa se wenda nk'u Rwanda rwaciye ikintu cy'amoko ubona yuko n'abagifite iyo ngengabitekerezo y'amoko biri mu mitima yabo ariko nta muntu ubasha kubyatura ngo abivuge ariko turumva kuri radiyo mpuzamahanga ngo runaka ngo ni umuhutu ngo runaka ngo ni umututu ugasanga ikintu cy'amoko mu Barundi cyacyabarimo igihe cyose batari bikuramo uwo mutima wo kugira amoko hagati yabo n'ikintu cyo gukunda ibihuha nta na rimwe abarundi bazigera batekana icya kabiri kuba rero bari kuvuga ngo bagashatse ngo ubuhungiro ngo mu bindi bihugu cyangwa se ngo bakajya ahandi hantu nta hantu na hamwe umunyagihugu ashobora kumva avuga ngo mbayeho neza ngo ndidagadura nk'uko mbishaka kuba ibibazo mu bundi bihari bishobora kuba bihari abo bantu bapfa bashobora kuba bahari ariko ntabwo ariko abantu bose leta ibanga cyangwa se ibahiga cyangwa se ibashakije nibatahuke bajya mu gihugu cyabo uwakoze icyaha akiryozwe aburani atsinda w'umunyakuri ariko nta kintu cyiza cyo kuba impunzi njyewe tuvugane ubu nabaye mu gihugu cya Uganda mbaye nta muntu wigeze ampemukira wenda ariko ibintu nabo ni byinshi haba akabazo gatoye ngo ni wa munyarwanda akabaye kose ngo ni wa munyarwanda abarundi bakwiye kumva ko igihugu cyabo nta wundi muntu cyubaka turutse hanze yaba ibyo bihugu bikomeye mu gihe cyose bateye bicara bavuge bati ikibazo cy'amoko nicyo kidusenyeye igihugu cyangwa se n'ibitekerezo dusuye abarundi bazahora bimpunzi
murakoze David afatiye mu kivunga avuga ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha ika ishimikiza cyane cyane amoko aho nibaza ko yabafatiye mu kivunga abarundi ika benshi benshi n'abarundi b'umutima akunda igihugu cyabo akundana ikabashira ku ruhande amoko naho nkuko byibonekeje hariho abo babishimikiza amoko reka nabo bakunda bihuha ariko ntawe uvuga muri rusange ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha canke bashira imbere amoko duga ku ijambo reka tuhe ijambo ubwambere na mbere Lionel Ndayishimiye agira icyo avuze ku kuvyimvira ushikirijwe na David duga ku ijambo
ego David ashikize icyiyumviro cyiza cy'uko abarundi bo hari ingendo bakwiye guhindura hari ingendo bakwiye guhindura abarundi bumvise akantu gatoya bumvise akacatekera akagenda rero kandi novuga yuko hariho abarundi bamwe bamwe badakunda igihugu cy'Uburundi umva ugasanga hari ugasanga ariko aravuga amakuru y'ibihuha wewe sihari wewe ntari kuri terrain ntari muri icyo gihugu ubwo ugasanga aranezerejwe aranipfuje yuko yumva abahuha abarundi bariko barahunga akumva ariko aravuga igitigiri ntanababo yuko abana bahunze bahunze ibibi n'ibi n'ibi abarundi bohindura ingendo bakumva yuko bugira umutima wokumva yuko wugukundana bakavuga ati bakaraba n'ibindi bihugu no muza uko biriko birashika biriko birajya bakumva bagira umutima wo gukunda jayiziti ese ibindi bihugu byo biri kubishika hehe urabona yuko twebwe kuva mu 2015 twasubiye inyuma cyane abarundi ntibahindura ingendo rero yukumva yuko bakunda igihugu cyabo bakongera bakumva bagura umutima w'urunane kugira bashobore guteza imbere igihugu cyabo cyabibarutse
mushana nziza
David mu Rwanda nanje ndamushimiye kuri ako kantu avuze ko abarundi bakunda fake news nibyo muri 2015 uko navuze abarundi benshi bari muri Tanzania mu isanzu bahunze kubera ibintu by'ibihuha cyo nayibuze icyo nashaka kumukebura canke kumubona nuko ikibazo cy'amoko mu Burundi giye kubwanje nibaza ko ahubwo kiri byengere gusumba ibindi bihugu duhanye imbibe kuko mu bisanzwe ifoko umuntu aba fier w'icyaricyo agahagarara akavuga ati jewe nduyu ahubwo iyo diversite umuntu akayishyira hamwe hanyuma tugateza igihugu cyacu imbere uko umwe wese afite icyo aterera atari iyo umuntu akihisha icyaricyo mugabo ugasanga mu ntwaro hariho ubirabye neza ari ubwoko ubu mu Burundi rero turateye imbere rwose kuri icyo kibazo cy'amoko turateye imbere gusumba ibihugu byinshi byo mu karere amoko yose ari mu ntwaro mu gisoda mu gipolisi no mu burongozi butandukanye kandi novuga ko ubutiko turavana mu bintu by'amoko mu bisanzwe ahubwo tukaje no mu miryango by'umiryango kugira ngo bisanzwe ibyo by'amoko menga ni virusi baduteye dusa n'abayihewa mugabo twebwe ibintu by'amoko i Burundi nibaza ko turi très avancé gusumba ibindi bihugu kuko ubunyi Burundi mu ntabwoba canke impunge ngagira zo kwitwuna uyu ahariho hose mu kabare aho maze kubona hose abantu turimo bari fier icyo umuntu aricyo niyawe nibaza ko tugwiza kubakira akana kuvuga ngo tubikureho ngo usuyu ifoko tumenya umuntu wari kandi umuntu akaba fier w'icyaricyo icyo we nibaza ko no kimukeburaho ntabwo ariyo ngoraninya kuko ingorane ya politike ingorane y'abanyepolitike bagize iyo yagirizwa bagiye hanze bafatiye amaboko umugongo izo mpunzi zo muri Tanzania
Lionel ndashimiye ikibazo cy'impunzi z'abarundi ni ikibazo cyatangwe kuva kera mu Burundi eka kuva mu myaka 1960 ni ikibazo gihambaye cyane rwose rero ni ikibazo abanyapolitiki bose bakwiye kwicarira ikintu mwibaza ko abanyapolitiki bose muri rusange bakora ikintu mwobwira nk'abanyapolitiki eka barongoye igihugu ikintu mwobwira abanyapolitiki bari mu migambwe cyane bafite ibyumviro bitandukanye n'ibyo abategetsi ba leta n'ikihe ku ruhande rw'irwo
ego ikintu umuntu yobwira abanyapolitike icya mbere na mbere ni uko bomanza bakiyumvira igihugu cy'u Burundi icyo ari cyo kuko urabona yuko by'ukuri bitwa abarundi bitwa abapolitike urakora abantu mengo uko baraba univo fiziku nako bakunda igihugu ariko bakarwanira mugabo ibaze ibyo bakarwanira ibyo ari byo kuko igihugu cy'u Burundi ni ibeto n'intezo ihetse abarundi bose mugabo barabiyoberwa yuko ari intezo ihetse abarundi bose iyo mpezo rero ihetse abarundi bose ipakura gukundisha kwikingira utaraze icyo ari cyo utaraze umugambo urimo utaraze ngo ndumusendebyebe utaraze ngo ndumusemere utaraze ngo ndi muri opozisiyo utaraze ngo ndisotura ngo tuve mu mugambo wacu nisotura turatwara ukaraba abihetse icyo abariho ukaraba abarundi bose abanyepolitike bakwirindira bwo guca cy'u Burundi ukundira no gusiga turasubira inyuma nibwo teza n'isone n'ukundene ibyo gucundi cyo turasubira inyuma mu by'ubutunzi kandi kuva aho nobwa yuko intambara ihagarariye bari dufite umuvuduko wo gutera imbere utagira ukurirana nibafate bagire umutima w'urukundo no kuvugana ukuri nibarabe umwe wese y'ukumengo agomba kudokora utwiwe yiruka mbega yuko yitwa umurundi naho bova ngaha akaja mu gihugu ibihugu byose bya Buraya aguma yitwa umurundi barabe bagira umutima w'urukundo barabe igihugu cy'umurundi nticari gitoye kugira abashobore kugisangira bagisangire bagisangire uko nyene icyo dukeye nyene uburundi bufite babusangire uko nyene birakwiye birakwiye kugira abashobore mu guhanahana ubutegetsi no kurindirana no kurindirana ukagira umutima wo kurindira mugenzi wawe atanguye agaheza hamagara ukaraba ukundi ushaka kugushishira atari no byo sanze abantu rero abanye politiki rero kongera umutima w'urukundo bakaraba bagakunda igihugu cya mbere na mbere ntibaraba inyungu zabo bakaraba igihugu cy'u Burundi bakatuka turabareba nka ndadaye na Rwagasore ariko batarabye inyungu z'imiryango yabo
ego namwe nziza mukanye gatoyi cyane rwose ikintu abanyapolitike ku mpande zose bakoranikiye kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe umuzira mu Burundi mu myaka
imwe nanjye nagira nkewe rwose abanyapolitike bacu ndabamenyesha ko abarundi mu bisanzwe abenshi bagendana nk'uko iwacu Burundi ya komisiyo ya severe ikirakora ya verite reconciliation mugabo ntiyaheze ibikorwa byayo abarundi benshi bagendana ibisebe ku mitima barakomeretse kubera kahise twaciyemo nibaza rero ko amajambo amwe namwe bari muri kampanye cyanke mu y'imigambwe bamwe bamwe boza baririnda kuyavuga ko nk'ubusanga petete nk'ubuseneri isohoka ivuga ngo FDD yakoze ibi yakoze ibi ugasanga ibintu bimwe bakaraba ingene bitwara badakomeretsa abandi wewe niba uri muri ibyo bikorwa bya politike erekana imigambi yawe ku by'ubutunzi ku by'amagara y'abantu ku bya education agriculture industry n'ibindi mugabo manifeste yawe cyangwa kampanye yawe ntwishyire mu gucyoza wundi mu guharabika uwundi kuko ibyo ni ibice bizana bishamirana ugasanga ibintu ntibigenze neza ifoko aba education y'abanyagihugu kugira ngo demokarasi yacu mugabo turi tuzi neza ko abarundi mu mitima batarashyira neza kubera kahise twaciyemo no nka abanyepolitiki rero bayifate nka nkamo
tumibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gaspar mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Gaspar
yego cy'u Rwanda
kandi kazina ninde
ni Twiringimana Gaspari
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
aho murakomeye muri Amerika
turakomeye inama n'amahoro
natwe ni amahoro n'akavura karabwa muri rusange
ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
abazo nabaza umutumirwa Matthew muri studio
yego
ni ukuvuga ngo nibura kubigendanye na ziriya mpunzi z'abarundi zo muri igihugu cya Tanzania ni ukuvuga ngo zagakwiye guhabwa ubwenegihugu mu bantu bifuza kuba bagatsimbuye kuba bagatuye mu gihugu nibura nk'abantu bifuza nko gutaha nanone numva abifuza gutaha ku bushake babaha uburenganzira bagataha ariko badashyizeho nka ya mpunzi ya HCR yitwa ku mpunzi ntabwo yagakwiriye kubatasha ku ngufu numva ari ikintu cyakabaye cyiza abashaka gutaha ku bushake bwabo biremewe abatabishaka kandi nabwo ntabwo bavuza kuba batakomeza kwita impunzi mu gihugu cya Tanzania
murakoze Gaspar ibyifuzo n'ibyimbiro byiza reka duhe ijambo kandi Daniel mwiriwe neza Daniel
na Frederic
mwiriwe neza muri hega Daniel
nisawa ni Tremana Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
mumbarize mutumirwa ese ziriya mpunzi ziri gucyurwa kuriya zaba zarateguriwe ese nizigera mu Burundi zizasubira mu miryango yabo cyangwa zizacumbikirwa mu makambi cyangwa ahandi hantu runaka zateguriwe. Ikindi mumbarize ese abazagera yo nkabari abajyana ku ngufu buriya mu by'ukuri bazaba bafite uburenganzira nk'ubwa bene gihugu cyabazaho bari nk'impunzi. Murakoze cyane.
Murakoze Daniela. Ibibazo mubaje n'ibibazo nka mutima ibibazo ariko twari kuba twabajije abatitsi cyane cyane bajejwe ntwara yo hagati mu Burundi kanabajejwe hagati y'akazi na muntu abatitsi rero ntitwashoboye kubabona twaragerageje gucuye kose ntitwashoboye kubabona ariko ivyiyumviro mutanze n'ivyiyumviro byiza cyane rwose reka duhakanya abatumire bacu Lionel Ndashimin na nziza bagira icyo babivuze ko dutangure kuri Lionel tugakujamo mu kanya gato.
Ego icyo ni ibaza bitahurite kugira ibitwe impunzi ahembwe mu gihugu cya Tanzania yavuye mu Burundi yitwa impunzi yavuye mu Burundi afise ahavuye mu muryango rero leta narabyumvise yuko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yarabisiguye neza avuga ati twebwe twafashwa na HCR tutafashwa na HCR tubashoboye kugira ngo badufashize mu miryango nizira yuko abo bantu babakura muri makambi y'impunzi hama bagasubira mu miryango yabo bari basubize mu miryango yabo narumvise yuko hariho uburyo babatekerera kugira bashobore kubafasha muri icyo gihe nyine bashobora kuba bari kuba reinstara muri ayo mafamili ariko bava muri izo nkambi basubira mu miryango hama leta ni ikibazo cya leta nifite mu ntoki navuze yuko mwiyemeje kwakira abantu mwiyemeje kuronka abashyitsi uritegura leta rero nimbere yuko yiteguye nk'uko uko barishikije haraheze amezi abiri bavuga yuko bategereza kubahungura nizere yuko leta yabifashe mu ntoki kandi nizere yuko leta izoguma igira suivi kugira abaga bantu bashobore kumva yuko bari stable mu miryango leta icyo kintu rero nicyo navuga yuko leta yoguma igira ko ikurikirana cyane yuko yoguma igira suivi bakaraba yuko abo bantu bahungutse yuko babayeho neza atakubakamirira amaso yuko bameze neza atakubashaho igitugu ngo baje mu mugambi uri ku butegetsi ntibaje muri ibi n'ibi n'ibi yuko batashe iwabo bo batashe mu gihugu cyabo cy'amavukiro bameze neza hama leta n'aho n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu navuze ko u Rwanda n'ahandi mu bindi bihugu bya Congo bya Uganda bazotaba bumvise yuko n'abandi bava ku Tanzania tumvise yuko bameze neza kuko baravugana baratelefonana n'abarundi abarundi ni bakeyi barazinanye bumvise yuko babayeho neza n'abandi bazotaha.
Namwe nziza mugira icyo muvuze ko bishikirijwe no mu nyuma y'ibiragi
mu mezi yaheze impunzi nyinshi zaratahutse mu mabisi tubona kuri frontier ya Tanzania avuye mu makambi yanduta n'ahandi impunzi nyinshi zaratahutse kandi nibaza ko ziko zirasubizwa mu bya ubushikiranganji bugeze intwaro hagati mu gihugu nibaza ko buri kubarakora ibishobotse byo ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zimeregwe neza. Ikintu cyo burya abantu bibagirwa nuko ikintu cya Tanzania cyo kugara makambi y'impunzi bwa mbere gikoze hari abantu ku isi bumva ijwi rya Amerika bazi amakambi ya Benacom usuhura muri Tanzania amakambi yarugawe kabisa impunzi z'abanyarwanda ziratahukanwa ku ngufu mugabo sinigeze numva bivugwa nk'uko ubunye biko biravugwa kuko nabo bari abantu mugabo sinigeze numva bironka ubunye inye ukubera gihe nta muntu ashyigikiye rero ko impunzi zitahuka amaguru ari hejuru mugabo nibaza ko byuca mu nzira nziza mugabo ikintu cya mbere agajya mu mutima wo gukunda igihugu cyawe abarundi bene wacu muri Tanzania bamwe banyuma makambi bagashyira mu mutima wo
gukunda ndabona akanya katujanye ibyumviro ni byinshi ku bibazo by'impunzi kandi icyo ni ikibazo tugaruka ku minsi iri imbere. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe umushikiranahi Lionel Ndayizeye turashimiye ingenieur yadufashe mu bwira bw'izuma tukaba dushimiye na Fatuma Karara yadufashe kwigiranya ikiganiro. Turashimiye abanywanyi bose baduteye akamu bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.